imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ifite niyo ngabo abaramusa arabisi bigira imana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwirizwa mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 inyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3,153 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 ku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abashikiranganji yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera isaha imwe z'ijoro kugeza isaha 10 zo mu gitondo, mu gihe ibikorwa byemerewe kubandanya bizoja bihagarikwa isaha 12. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, kiretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodokari zitwaye ibicuruza ziremerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Mu zindi mpinduka zabayeho ni uko inama zikogwa imbonankubone zizobandanya, gusa ibitigiri by'abazitabira ntibizorenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateramira. Abitabiriye inama kandi bazoja basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya corona. Ku bijyanye n'ibikorwa bihuza abantu benshi, nabyo hari byinshi byahindutse ugereranije n'ingingo zari zihasanzwe. Ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo canke ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba, gukwa no gushingirwa byose byarungurujwe. Mu kazi ka leta naho harimo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi nkenerwa batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda bakurakuranwa. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero byakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ibyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'ico gihugu. Afrika y'Epfo igiye gushingwamo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inyuma y'urupfu rw'amasinzi y'abantu yatumye hacaba impinduka muri politike y'incanco mu Buhindi, icyo gihugu cyatangaje ko cacandaze abantu 7,755,000 COVID-19 ejo ku munsi wa mbere wonyine. Iyo munsi wa mbere hacandazwe abantu benshi bangana uko. Isekeza ryo gucandaga abantu ku bwinshi rikurikiye impinduka zatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu ntango z'uku kwezi, aho yavuze ko leta izogura ibice 75% by'incanco no kuzikwirakwiza mu mareta ku buntu. Ibihugu bya Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan hamwe na Siriya biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihotera umwana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku wa mbere ko hafi ibice 60% by'amabi akorerwa abana abera muri ibyo bihugu.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Abayobozi b'abanyamurenge mu bice bitandukanye byo mu Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barabibandikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bamusaba gutorera inyishu ikibazo cy'imigwi yitwaje ibigwanisho iriko irashaka kubomora ngo bave muri Kongo. Uyo ni Ndahinda Korojo umuyobozi wa lokalite ya Kivumu ari mu bateye igikumu kuri ubwo rwandiko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi amashyirahamwe 12 arimwo mpuzamakungu aranegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akogwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Yamara yandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo arabansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Rero je buri kaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye useruka umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora mu Brussels kucicaro cyo mu ryango yahakuye inkuru nziza. Nayo si yindi nuko ibihano byafatiwe mu Burundi kuva mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes associant
Naje kumuha makuru y'umushu uhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya ku bijanye n'Uburundi. Mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'Uburundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu yareke intwari bereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza gateka kazuna munsi.
Ces évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocho yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura ahejeje kwakirwa na President Ndayishimiye afite akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashyirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Aya mashyirahamwe yakavuga ko ari arushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko byirengagiza iho nyango wajya gatoya kazana muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifite icyo rifatira ko kuri izo mpungu
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'ai entendu la macro de quoi, il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été très limitée. Il y a eu une macro qui a été basohoza kubwicanye ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzure atabwo bagifise kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ i Bruxelles yabwiye Ijwi ry'Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati agaruka ku bindi bituma
pour Human Rights Watch il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leur auteur soit traduit en justice. Le
kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganire bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na bocu baragwa kagaruka
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi ibiri navuze y'i Bruxelles ariko ibyo ntibihagije hategerezwa ku rwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse Niko Bocciongeko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basabye ko ibihano byose byafatiwe Burundi byovanwaho Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye imari batavuga na senda devdede umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi abantu 200,000 ibihumbi biburi rwirengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000 Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Mu Burundi kandi ubutungane bw'igihugu bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Jean Rukuki yari yafashwe arapfungwa mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu igihano ciwe cyavuye ku myaka 32 kishigwa ku gupfunga umwaka umwe inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Amakuru ijwi rya Amerika ryaranonse nuko ingingo yo kugabanya igihano cha Jean Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata cy'iyungururizo Jean Rukuki yakoreye ishyirahamwe rihanye agateka kazi na muntu akatse Burundi yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi ico nico gihano gikomeye cyari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme ni kose Bashirayishize yaganiriye n'ijwi rya Amerika yari mu buhungiro
umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo asubiye kuronka umwizero w'uko vuba giye gusohoka ibuhero nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa ikintu cyonyine bamwagiriza nuko yakorana n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo
igihe yafatwa mu mwaka w'2017 igipolisi cy'u Burundi cyabanje gusaka iwe mu gisagara cya Bujumbura mu nyuma igipolisi cyerekanye impapuro cyasibuye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu icyo gihe abaharanira agateka kazi na muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishyirahamwe ACAT yakorera
uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ibyiyumviro byo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwe umunyoro w'imyaka 30 n'ingahe ni intango reka turabe n'ibikurikira hari abandi bantu batandukanye abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa
ababuranira Jean Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza nawe kuri bo yajitevye gusa birenze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo icyo bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata cya gasambura manza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igiye guburanishwa muri sentare ya mbere umushikiza manza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimo kuja mu bikorwa by'ubugumutsi guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza n'ibindi ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi ingingo nshasha igabanya igihano cha rukuki yerekana ko haragahaze mu byemezo by'uko ivyo byaha byose byakozwe maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa ni hadabu y'ibihumbi 50 by'amarundi Maître Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka itatu yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa akaza ku makungu ubonako ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwokora ibihano by'ubutunzi ku Burundi kuko nkuko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere abaharaniye agateka kazi na muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa
sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu bo bariko bararondera mu biganiro n'ishira hamwe y'umwe bwa Buraya bigaragaza kumengo no kuresha ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iriko irarondera ku bantu bayifasha ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose atankunzi kwabandi bakiriwe imanza z'akarenganyo nka benizo nta zone zigafutwa nk'uko iza mbere zifugise ikore kugira ngo itunganirize bose
nishyirame akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo yamara Armel Niyongere aritwara yabwijwe ijya Amerika ko ataragira kugira ico bavuze kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo ukurikije uko igitabo mpana vyaha cyo Burundi kivuga uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa umwe mu bunganira kuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abayobozi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye byo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko bariyamiriza imigwi y'abagwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo nuko bakubira ahantu hamwe inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira
intabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya territoire ya Fizi ubira ndetse n'itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye president Tshisekedi wa Republika ya Demokrasi ya Kongo aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwa bitero n'inyeshamba za mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara na FNL bayowe na Gisiga Nanzabampe mahamwe na Alexis Nduwije aba bose ni abarundi bagwanya ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye Ndayinda Karojo n'umuyobozi wa rukarita ya Kivu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri uru rwandiko
kuva 2017 habayeho itotezwa kunyagwa inka kwa kwabantu gusenywa kwa mazu kandi ino mu misozi miremire ntambara ikabera mu minwe ikabera mu turambo ikabera mukamondo ikagera mu bijombo ikagera mu rurambo ariko itagera kwa murima itagera itagera baraka itagera uvira abantu kwiyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba kandi uko rwana ari igisirikare gituye hano kivuga ko aba bantu gahunda yacu gukora shimizi wabo wabo mu Rwanda abantu gahunda yabo ni kubamara kandi tuzi ko turi abakongomani gusa bituma twandikiye perezida nyakubahwa chef de l'etat umukuru w'igihugu cyacu kugira ngo tumenyeshe ibibazo bihabera hano mu misozi miremire
aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abo mayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura
bagaragaje n'abasore baguye ba Kabingo ba mayimayi baje abana bashaka kugira autodefense ariko nanone abasirikari akorana n'abantu kuri izo brigade batukinywa barabica n'imbunda za mashinigani
amasoko uruhare rw'abasirikare ba FARDC bakora mu minembwe bashinzwe gukorana n'abo mayimayi mu kugaba ibitero ku banyamurenge rugaragara kandi muri raporo y'inzobere za Roni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abo mayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge abo banyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Congo kibashinja kuba batwigwaneho ariko ndigifunge ba mayimayi babica ndetse bakabatera. Jason Maniragaba ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Sefeko mu minembwe.
Narezishyizemo imbaraga zonke ikamanuka ikamenya reality ikaza kuri tele ikiyinforma ikamenya uko abantu babayeho igarekota neza informasiyo prese de la population ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite ikibazo kirashaka gukemuka. Dufate urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano sen civile ntabwo nari mwigezaho umusirikare baramufashe ngo ni vice perezida w'aborozi mu minembwe bamugize umusirikare wo kwambakani katarandakandagira n'umunsi n'umwe urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti baba bakeneye gutera ikibazo baba bakeneye gutera intambara mu karere urumva leta yaje igafata informatiki ikamenya informasiyo y'ukuri icyo gihe amahoro araboneka mu karere iyo donke leta au niveau de la hiérarchie ntabwo ifite informasiyo ntifite amakuru ntabwo babizi babaheza amakuru atariyo.
Urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivuye General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa birimo imyigaragambyo y'abagore batewe n'ifunga rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja. Vedasinga avuga ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivuye.
Urakoze Vedas. Naho mu Rwanda ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamo abagwayi b'iyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri atandatu byari bimaze byugawe. Asumta Kabo yaraduha idonido kuri iyi nkuru.
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi atandatu bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19. Ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu, abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muganga Nyeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo.
Ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bashyirimo urimo imibare yagiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari. Abatarenge bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri provinsi hagenewe nabwo COVID, kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro.
Ese usibye Kanyinya yari yarafunze, hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa?
Cyane rwose. Kandi dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kibombo byari barafunze, cyari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira abarwayi ba COVID kuko bari bagabanza.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6583 uvuye ku 23934 ugera ku 30517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2200 ugera kuri 3566, mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6613. Abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3326 bagera kuri 3379. Muri uku kwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe, kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe, benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192. Ibitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira, ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Uzasanga abo bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID, zifu niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara ni bakeya abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ntibakeye abapfa bikaba bakeya cyane gusingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza guhostinga virusi ngo ube wanayanduza n'abandi n'impamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2023 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,813 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,474 abakirwaye bo baragera ku 3,227 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Muri Congo, Perezida Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse I Bunia mu ntara ya Ituri amaze kuva I Beni Butembo uburaruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko aho yemeye kuzana amahoro vyanse bikunze yasobanuriye abanyagihugu baho icatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyeshamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma niyo nkuru adufitiye.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binihangi ni umwe mu bahagarariye Sosiyete Sivile Beni.
Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi.
Kakure saa sita ni umudepite watoye Irubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu we aravuga ko bidahagije gusura abaturage perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare.
Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira tukumva yuko bya ADF ntibikiriho. Bya yuko bigereyo neza birasaba ko perezida asimbura abasirikare abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru bakazana abandi kubera ko buri kanya Sosiyete Sivile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara I Beni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu.
Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona. Ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa yaza ataza ni kimwe. Turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu.
Perezida
ari hano twamubonye ari ku Gibeni Butembo n'ahandi ahora dusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ngo amaze gukora urwo ruzinduko.
Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kwa dizwi de Amerika, mkirundi ne kinyarwanda, nshuti banywanyi, naha aya makuru yaka kanya garukiye. Mwakoze kututega matwi, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe, mubandanya kumviriza radio yanyu, izwi de Amerika.